yahereye ku nguru yake Burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatangaje ko hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda hasa na hari intambara igaragara mwikete yandikiye mugenzi we w'igihugu cha Uganda yori Museveni ari nawe atwara karere ka Afrika buseruko uyu mwaka yamusavye gutuma ku inama yihuta idasanzwe y'abakuru b'ibihugu kugira abatorere inyishu ico kibazo president Nkurunziza yabwiye Museveni ko uwo mubano mubi ari wo utuma matata ari mu Burundi atahera ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claven Yonkuru
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Uganda kwa mushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuvaho hari abashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatano mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akare ka Afrika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro perezida Nkurunziza avuga ko ico nacho ari Rwanda perezida Nkurunziza abwira Museveni ko u Rwanda rwatanguye gutera Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2015 u Burundi kandi bavuga ko bwitwaye muri uwo muryango nyene wa yase perezida Museveni asanzwe atwara mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama nkuru y'akareka ibiyaga binini hamwe no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete kwabashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona abane nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwandisho gutyo bagatera Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Kongo Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi gikogwa co guhima puro z'inzira impunzi yitako ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'iburaya aho Burundi bavuga ko bikogwa n'u Rwanda hamwe no bubirigi Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingena karere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikogwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu cibitoke mu Kayanza mu ruhagarika n'ahandi yongera koko ari n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri yase n'ubumwe bwa Afrika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'Uburundi n'u Rwanda hasa na hari intambara igaragara aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo gwagirizwa n'u Burundi kuva kera abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka kuba banyi nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyuza aheruka kubitangaza mvugo ifobetse yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru igice gihana urubibe n'u Burundi no mushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr. Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagarira perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu byako karere ka yase kugira ngo bige ibyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gutyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro ku kibazo cy'uko leta y'u Burundi ititavye ibiganiro bihuza abarundi biheruka kubera yarusha perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi ati perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania baba yarebo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye mu matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro ate kwisinzima abantu nkabo bacirirwa imanza ate kuki ku barundi bitogenda gutyo Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuki perezida Kagame atokwemera kuganira n'intera hamwe hame nabandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa asaba ko igice cya gatanu wiheruka kuba cofatwa nk'imfagusa maze hagatumwa ko ikindi gice Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko nazokwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu canje. Pierre Clavier Nkuru, i Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.